Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda. Niriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu tariki 16 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Kubera iki uwota mu biki adakunda adakubitwa kudeta ica wagasore baraniza ngenda ndi umwe n'umwami Yves Karoli baraniza ariko micombero barakuye basha ku ruhande.
Uyo ni Sylvestre Ndayizeye arongoye igisata cimihari yegamiye ubwambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi avuga ko ababirigi bafise uruhara mabi Burundi bwagiye buracamwo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye amatora mu Rwanda aho umwe mu bakandida Frank Habineza avuga ko bandanya guhiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu atitaye ku bitangazwa n'ubwambwe uri ku butegetsi. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Aba birigingo nibo nkomoko yose ibibazo vya politike Burundi bwagiye buracamwo kandi ngo ababirigi baranagerageje guhungabanya umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bibata kwa amazi. Ivyo vyavugiwe mu birori vyo kugaragaza inguvu z'umugambi CNDD-FDD vyabaye kuri uyu wa gatandatu mu ntara ya Muramvya. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Sivese ndaize arongoye igisata cy'imyari yegamiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi yatangwe yibaza igituma abirigi bica bamwe mu ndongo z'u Burundi abandi bakabakura ku butegetsi ariko n'ibicwa. Iyo ni nayo mvo yatumye batanguza urugamba.
Kubera iki uwo mu bigi adakunda adakubitwa kudeta yicwa wagasore baraniza ngenda ndi umwe n'umwami Yves Karoli baraniga ariko micombero barakuye basha ku ruhande bagaza bashira ku ruhande mugabo haje ndadaye baciye inzozi cyo gushinga igisoda. Turakora birashimwa igisoda cy'imyaka 40 cy'u Burundi turacihanga n'amabirenge menshi nta katuranga kanini twadufise mu rugamba uretse mu Rwanda dayigusa
ku rugamba. CNDD-FDD yari kiragwana gwatumye ya ibiganiro byatumye igisirikare n'igipolisi gicangwa n'abahoze mu ishyamba maze haba amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yashikanye umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi. Intsinzi ya CNDD-FDD Sylvestre Ndayizeye avuga ko ababirigi batayinezererewe kandi bagerageje guhungabanya uwo mugambwe
babandi karaziriringa na cyane cyane ababirigi CNDD-FDD si umugambwe w'ababirigi kandi kugira ngo bawinjiremo bizobagura haragiye turatwitara indani aho abagumya banga bamwe biyumviye yuko bokwigira bokwikura ku butegetsi bw'ubwami. 2010 tuja amatora tubakubita impupu baja mu ibarabara kuko hari no mubiri gatunika inyuma yabo ati uwo mugambi witwa CNDD-FDD tutazi ni mu butugwanirize tuzobahera ariko nitwibo twibagira yuko muri twebwe indani mugambo CNDD-FDD umubirigi yamaze kwinjiranye kandi ninjirira nyaho kuko yinjiriye mu munyamurambya w'iwanyitwa Yeremiya.
Sylvestre Ndayizeye avuga ko imitego yose y'ababirigi bagiye barayisimba kubera ubumwe buri hagati muri uwo mugambwe.
Mu mugambwe CNDD-FDD turi umwe abari muri wo nta by'abahutu nta by'abatutsi birimwo. Umuhutu w'imbwa atumba igihugu icyo ari cyo tuzomugwanya umututsi w'imbera kimazi atabona iterambere ry'igihugu tuzomugwanya nawe duhagaze CNDD-FDD afeye umuhutu n'umututsi bakoranye itera intambwe neza gusumba iy'abatutsi bonyine bakoranye cyangwa abatutsi bonyine bakoranye. Umwe yinjirira aha kubera kahise akazana undi akinjirira aha kubera kahise akazana ugasamutegera ku mugozi.
Uretse ababirigi Sylvestre Ndayizeye yemeza ko babangamiye uwo mugambwe hari n'izindi ngorane ziva mu banywanyi b'uwo mugambwe aho naho akavuga nk'umunoho wa bamwe n'ibyaha by'abandi bahawe ibiti muri uwo mugambwe.
Twashize Imana imbere mugabo ashike Bujumbura basanga umugabo nkanje asakana kangana n'imfura yiwe kagakobwa. Umugambwe CNDD-FDD ufite ingorane z'uko hariho ababona ifaranga imitima igahava gukoroka bakagira meru igihe cyose abagumya banga mutazotinya gusambana igihe cyose abagumya banga mutazotinya kwiba ntimwave muduhenda ngo u Burundi turashobora kuyobora ngo ushike iyo dusubikuka gushikana.
Sylvestre Ndayizeye yamenyesheje ko abagumya banga umubiri wananiye cyangwa batwawe n'umunoho bagiye gufatirwa ingingo.
Umuntu bamushyira mu mabanga agaca mu mwanzi w'umugambwe ari wa mwibaruka wambira tumbega mwriyo ministeri tuwara harimi mbanza ringae duhe abadu fashije mbja politike kongi duwe naba kunyarangu kuna nakimu ikiri buke kwa sanga yanga jijijana kukira tumbi buke kore yoto wa kure mwriya mabanga aseyaba na nilgo mzima butanga ukabumu kunyarangu chango mwasangye mbja politike hariku sanga hanini wihuche buhumu habara wao uburaba habaranyewa timu waga bugusa naba kenya ruga mbara bise kwa dogo dogo uwotu zo upatana chane chane minu ituwa uhusamba ituwa upatana na kiige mchange ni mudamu kanaka zo ugie mudamu sendete sukupa mwanga gusa no mudamu za kushina kuruhani
Silvestre Ndayizeye yagiriyeko yihanikiriza imbonera kure zifata abagore babo nabi imuramvya Fidel Danson Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel amatoni arogwa mu bihumbi bibiri ibifungurwa yabikijwe n'abanyagihugu mu ntara Kirundo mu bigiga rusangi abo banyagihugu bafashe uyu mugambi inyuma yaho abajejwe intaro babatereye akamo kabasaba kuziganya mu ntumbero yo guhangana n'ibiza by'uruzuba n'inzara n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Darulinze ari mu Kirundo mu Burundi
inzara yateye mu ntara ya Kirundo kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu mpeshyi y'uyu mwaka yarasigiye ikigwa abajejwe intwaro imvura imaze kugwa hakaboneka abashobora kwimura abajejwe intwaro bavuga ko baciye bahimiriza abo barongoye kuziganya umwimbo mu bigega rusange abanyagihugu baritabiriye ako kamo byemezwa na Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatayi w'intara ya Kirundo
twahisemo rero kubahimiriza kugira ngo babike koko uwo mwimbu ntibawusesagure uro mu bigega rusangi hariyo mu makomini atandukanye hariyo umwimbu utari muke wababa nk'amatoni ibihumbi bibiri ayo ndibaza ko hageze gutera abene gihugu batazohungabana gose ngo babure imbuto batera ibyo tubigira kugira ngo bategekanye ino baranafise bari basanzwe bafise n'akageso ko gusesagura iyo baronse umwimbu ari ku buturavye ukuntu bariko barabigenza turabona ko akamo bakitavye neza
ivyo n'abanyagihugu ubwabo baravyemeza ariko bavuga ko hari ikibura kugira ngo ivyo basigarana mu mazu bimare kabisa
kamo ko kubika mu bigenga mu mashyirahamwe bamwe mwarya bizu cy'amahanga hari twarakitavye baragiye turabitsa ubu ku mahanga hari se twabikije turabiye turonka iyo bikenye twagiye tujana utundi dusigarana na muhera two kurya none izo kibazo kihari kintu ntanakumbati ntaki tw'umuntu umuntu yagiye aronka so tujya muri iki tukata duhera inzara yo ikakiguma ngere kwirabura ngere kwa ntakumbati gahari ntakajumbu ntanagatoke ishwe ntanakimwe
hari n'abavuga ko batashoboye kubitsa basigura ko basa n'abimburiye mu gifunsi
urumva igihe cy'intu cyarageze kugira ngo tuhasange twarimwe turimye mugabo nta mbuto twabonye yo guteranya kubera nta muntu yari afite amafaranga ngo asume imbuto mbega naho yari iri wasanga umengo ni kure nahago gusa n'utuntu tw'udutungo tw'uduhene nari mfite twose ndafite amatumara n'abakenya nari mfite ndakoshira ko bigiye kwanka rwose nari ngomba gusa ngo nomoke nuko hanyuma akavura kashakaragwa nshandindira ko ndarindira kugeza igihe akavura kagwiriye
kuri abo umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko biteguriye kuzobafasha
nibyo hariho abene gihugu muri bijya bihe nyene batashoboye kuronka akabuto n'abakaronse baciye batera karonka gake batera hato cyane n'ubure bishobora gushika ko mu mezi yo gutera mu kw'icyenda mu kw'icumi ushobora gusanga bafite batabyo bafise bazotera abo nabo nyene twarabiyumviriyeho turiko turashyiraho ikigega kintega bizoza naco nyene twa abene gihugu bari ngunganije bariko baraterera kugira ngo turonke imbuto yo mu kwicenda kuri bene abo bantu
Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko bahimiriza cyane abanyagihugu gufashanya mu kibano uwo mutware avuga ko gufashanya mu kibano bizotuma ata muntu agita ugwiwe kubera inzara hagataho umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko babandanya gutanga imbuto ku banyagihugu nk'umuceri wo kurima mu myonga mu Kirundo mu raruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarulinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hani muntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hani ni muntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hani muntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hani muntara ni cyanyu
umukandida umugambwe uhanira demokrasi no gukingira idukikije mu Rwanda yatangaje ko iteguriye gukomeza kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu atitayeho kubishikirizwa cyane cyane n'umugambwe uri ku butegetsi ngo utangaza ko warangije gutsinda abatora ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda
ku munsi wa gatatu hatanyijwe gahunda yo kwiyamamaza umukandida watanzwe n'ishyaka Iharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije atangaza ko urugendo rutarimo kuborohera kuko bagenda bahura n'ibisitaza mu nzira uyu muyobozi yemeza ko inzego za leta zibafasha iyo bazitabaje
umuyobozi w'akagari ni chairman of FPR mu kagari umuyobozi w'umurenge ni chairman of FPR umuyobozi w'akarere meya ni chairman of FPR na guverineri ndetse w'intara nayo ni chairman of FPR mu ntara niyo mpamvu abantu baboneka babaje kumobiliza baje nsaba bahamagara bakabafacha modoka byose bishoboka urumva twebwe tuhangamiza imbaraga zose ntabwo ari ibintu byoroshye twebwe nta muntu nta n'uwo mudugudu dufite wavuga ngo araza kutuvugira urese iki kibazo cyuko ari abantu batazwi bagenda babuza abaturage kuza cyangwa bakanga icyo ni kibazo gikomeye kubera ko nuvuga ngo twa twahaguruse twifuza solidarisation dufite amatente dufite iki cyita abantu bamwe bo muri komite baje bavuye Kigali ukagira hano no ukabura abantu uruva kuba ari ikibazo gikomeye cyane
Frank Habineza yavuze ku magambo aherutse gutangazwa n'umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi ko ibizava mu matora byamaze kumenyekana Habineza asanga iyi mvugo y'ishyaka riri ku butegetsi inyuranije n'imyitwarire yaryo mu bikorwa byo kwiyamamaza
niba avuga ko amatora yarangiye aravunikira iki ajya gukora kampanye ko mbona barimo gutanga amafaranga menshi cyane baravunikira iki ko niba bazi ko amatora yarangiye biriya ni ukuvuga ngo njye icyo nakeka ni ugushaka kugira ngo yizeze abantu biwe ko bazatsinda ariko ntabwo kuba amatora yarangiye arabizi yuko dufite abantu badukurikira kandi batwumva kandi barabizi yuko ajijeho gakeya bose twaba mu maraho abantu niyo mpamvu barimo gushyiramo amafaranga menshi cyane niyo mpamvu ubona iyo abikora byose bakora ni uko abizi yuko ajijeho gakeya yabona make cyane tukamutsinda ariko tubizi ko twe turakizeye intsinzi ntabwo turacika intege
avuga ku bushobozi bwo kwiyamamaza Frank Habineza yasobanuye ko bitaboroheye gusa yemeza ko bishakamo ingufu zose rimwe na rimwe birimo no kwigomwa byinshi
ubushobozi dufite bukeya bwacu burahagije tuzabukoramo ibishoboka byose kandi turizeye yuko kampanye tuzayirangiza igihugu cyose tukizengurutse nk'ubu ibi bya kampanye byabaye ngombwa ko tufata ideye ngo njyewe natanze n'inzu yanjye ni ukuvuga ngo nina niba kwishyura inzu yanjye izagenda niko bimeze nta kundi ni ukuvuga ngo utemeye gufata risike ahubwo iyo risike twafashe ubu yoroshe kurusha izo twafashe mbere gutangira ishyaka gusa rya politiki ya opozisiyo mu Rwanda niyo risike ikomeye cyane kurusha risike yo kujya muri kampanye n'ejo bundi nafashe indi risike narabonye na Samaritia ya Suwede nonye ndayisubiza niyo ni risike ni risike muzimi zose maze iminsi mfata ningira Imana nzabona amafaranga yo kwishyura
uyu muyobozi w'ishyaka Iharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije yemeza ko nubwo batabona ubwinshi bw'abaturage aho baba bagiye bitabujije kwizera ko bazabona intsinzi Habineza asobanura ko abaturage bababwira ko batinya kuza kumva imigabo n'imigambi Habineza asobanura ko abaturage bababwira ko batinya kuza kumva imigabo n'imigambi yabo ariko babashyigikiye kandi bazabigaragariza mu matora Frank Habineza yabwira Ijwi rya Amerika ko mu gihe gito bamaze batangiye kwiyamamaza yishimira cyane uburyo inzego z'umutekano zibafasha nubwo hari abantu bagenda biyoberanya bakabavangira Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamenya na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
Mina mbega uri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nk'aya mango sinkakaza baniko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasize ntorere kazoza
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike Ntorere Kazoza cha studio Ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika. No munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu: Honorable Sylvestre Dikondagara, Seruki Mugambwe Sanya Frodebu, Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu, hamwe na Faustin Dikumana arongoye ishyirahamwe PASEM, aho bajya kurabira hamwe intambwe Urundi buteko muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi. Aho akaba ari mu gihe umugambwe Sanya Frodebu uri kurahimbaza imyaka 25 umaze wemerewe ku mugaragaro, n'imyaka 24 utsinze amatora ya mbere ya demokarasi. Terence Manirakiza, ijambo ni rwawe.
Foste Ndikumana, mwarakoze icigwa uno munsi mugerageje kwihweza, mubona aha mu Burundi byo biranga intwaro rusange ariyo demokarasi bigaragara nibihe haracyarakaze. Kuko niyo tuko turumviza amadiskuru y'abana bariya, hariho n'abashaka kwigarukiza gutegura amatora gusa. Babona ko demokarasi iteguye amatora biheze, demokarasi avuga amatora gusa, ibindi ugasanga arabibangiriye. N'abandi nabo usanga navuga amatora, usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane mukira amatora kugira arizo bashikira bishikira, ugasanga na opposition ibintu bya kwezo opposition, ugasanga hari nabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho nko kwenza karindi nyene. Njo vuga rero yuko ku ruhandwa rwo gose haracari cyo guhindura ingendo, naho bimwe tubifise mu mategeko byemera, mugabo naje bikeneye gukosorwa mu mategeko
gushyirwa mu ngendo,
mugabo mu ngendo naho kabisa haracari uruhara nibugira intwaro rusangi yumvwe neza n'abarundi n'abakteri politika ikora aba kubutegetse no muri opozisi. Urabona yuko hakira kantu gahaze ngira tubaza
ego mu mwaje tubira ko hari ibintu bitari bike bigaragaza ko kumbure intwaro rusangi iriho. Mugabo mutimi byose mwatubwiye byerekana ko hari intwaro rusangi aha mu Burundi byose munarashobora kubibona, namugira muti
hanaho urashobora kubibona ku rugero rwa matege kuba byanditse no muri kati ukayibona mu ukabona neza ko hakira gahaze
agahaze ni neza na neza tuva tugaruka ko kumbure
ukabona hari agahaze. Mugabo kwitwa yuko nk'imigambi hari mu ndoro imigambi hari amatora mu Burundi araba opozisiyo mu Burundi ashobora kuvuga ngo ati zindi mugambo dahari utari muri utari ku butegetsi ya ivyivya mayigate do droit de chance biranditse mategeko amwamwe separation de pouvoir iri mategeko amwe baravuga ati baravuga ko ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivya vérité publique navyo bakomatiko babihari mugabo umva ko hari zimwe zinga ngo ndashobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute, urumva nibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahare ngene umuntu yo gateza imbere. Ayo naho ibintu navuze ya spécialité de pouvoir civil et pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga aba police ariko barubaha nk'inzego zimwe zimwe iziza ba procureur parke cyangwa n'ibyo ugasanga hari akoresha igikenye kizaye ni n'ubusirikare ugasanga ariko barumva yuko demokarasi abantu bari hejuru. Rero ni ibintu byihinduye guhindura ingendo separation y'ubutandukanye ubutegetsi hoho nabo narabishagoranye, hari abantu bashigisha gukoresha ubutungana nabo muri executive, hariho aba muri executive badashobora ku kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontorora kugira ikontoro ibikorwa byabo, urumva mu ngendo haracyariho ako gukosora.
Reka kumbure turazagaruka ko tuzi kuranka kumbure naho dufatira gahaga turabe ico kugwa. Reka mpe ijambo Honorable Bikorindagara, muravye namubwiye muri Sahanya Prodebu uno munsi ntambwe tugeze ko muri ibi umuhinga yagiye kutubwira terekana ahari ntwaro rusangi mubona mu Burundi uno munsi tugeze tugize hehe.
Murakoze umushinga ntahe Foste ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ibyerekana intwaro rusange kwimeza kuba ko ariko bimeze mu Burundi. Yavuze ati biranditse ibyo nibyo nanjye ndamushigikiye, ibyo byose yavuze nk'uko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ibintu ze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya regle d'ora majoritati abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo birandetse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mu byirizo shingiro ukemeza ko opposition ibaho aho ubisanzwe iteza kuba gucyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngomba shike ibyo byose yavuze ndabyemera niko byategerezwa kumera ariko siko bimetse n'ibyo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe myinshi none bimigambwe myinshi iri hehe ko mbona niyihari yitwa kwari ngwiza murongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyihari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivugiye irabutswe iraburabutswe
no burabuzwa gute kumbure
burabuzwa gute ni byama byumvikana mu maradi urambatse urumviriza ho baza baravuga ati banaka bahugijwe inama basanze ari batatu bacaura bafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambwe ari kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyangwa bari muri MSD cyangwa muri Frodebu ibyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko atamigambwe myinshi iriho nuko umugambwe uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuburyo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopa mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba direkite bagafuma hashyira ufite amashuri make mugo kugira bakubwira ati wewe cyane bakaguha mitasyo kugira uvane n'umugore wawe n'abantu uze gukorera ku rugacu usanga utegeje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko uwumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari
n'ubu nuko kumbure guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradiyo byerekana ko umugambwe ubuhari naho uvuga uti agahaze naho kabakakira
ndakubwiye mu maradiyo yahe ko asigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose bavyagiye ariko ubaba yizi cha abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntayi hari kera bumviriza iradio yitwa RP ya gose barayumviriza ubu ntayi hari awe n'izindi uzizahavuye urumva ntari hagahaze tuvuze tugiye muri bya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana cyahamugaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation abavyo nuko ubutegetsi buca bubyita ngo numugumuko ya nukwerekana ari umunezero cyangwa umubaba kubiriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabize mugo ugasanga biraburabuzwa baca bagira ngo ya mwe ntibishoboka kugira amanama cyeno bahakaruro kamwe nk'ibyo by'inama twebwe muri Sabanya Frodebu turi mu gihe twize ukwezi kwa demokrasi kubera imyaka 25 tuzohimbaza itariki 23 z'ukwezi kw'indwi Sabanya Frodebu yemerewe gukora ku mugaragaro warasabye inama twogira kuri Romeridie twari kubambe Hotel Source du Nil twari kwigira itariki 22 turandika makete barateba kutwishura atubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishoba no gutanga ubutumire ku bantu b'abanyacubahiro tubishyira 29 twagiye kwigira tutara uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo n'ibintu cyangwa ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho utwitwazo twinshi bagiye cyane hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu tube byemezwa n'inama nshingamateka nkenguza amateka ugasanga biciye hari
none ubundi umushingamateka tuza kuba ashimira ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiye
by'umugambwe iyo bitumbere mugabo arinda gutora kurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe wawe mwumvishije birakunda mugabo ngo guhe ako karuka ka maramazi icyo gihe batora umuntu yari yabaye icegera cy'amure cy'umukuru w'igihugu yitwa Busokoza Bernard. Mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose. Wibyo ubisigura gute? We ntumva ko ari intwaro y'intoza y'igikene. Donke ntibakiri n'amashinga mateka.
Abagize umwana umwazi batano batangira. Nawe wanze umubanyi wawe umeze nkawe.
Reka duhe ijambo muri kano kanya Honorable Jean de Dieu Mutabazi. Mugira muti mugambwe wanyu. Intambwe tugeze ko mu nzira demokarasi
ica mbere nagira ngo tubare twumvikane nuko turi ko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe tuko turatera demokarasi ntiduhere 93 nivyo honorable bikorendagaza ati erega imigambwe myinshi uguhiganwa n'ibindi twabitanguye 61 nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyine nuko uvuga dutereza amashi ntitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55 niho twovuga tuti
inzira ya demokarasi
twagiye turatitaraha reka turabe ingene tutosura kandi zitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turabye iyo tuvuye kuri iyi myaka 55 hari ikintu bita stability. Urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokarasi baraje mu matora mugani bajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kaguba gitekanye no kuvuga stability. Aricyo bituma rero uriko urubaka demokarasi natwebwe turi imboneza utegeza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 31 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye kataka kadina muntu yugikume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye ntagire rero umuntu aca yidohora utsinze ntibatsindeho n'utsinzwe ntibatsindeho burya rero izo bibiri tubiteranije ni ucuronka igihugu gitekanye.
Urakoze Terence, murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ibya demokarasi mu Burundi. Barakoze nabo bariko baradutega yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na buta.
Cari kiganiro nkurere kazoza. Ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
N'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Deba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha turashimiye engineer yadufashije mu bw'izuma hamwe na Fatukarara yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe juti mwese mwadutseza amatwi kandi turatekamo mubandanye kumbiriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika mugire rero amahoro n'umunsi mwiza mwese.